VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe hano muri studio ya gatanu, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2.
Mugabo urabye amadosiye yabo hirya no hino, usanga atana kimwe bagiye. Bisa n'ibintu biriko biramenyerwa mugabo atari byiza na mbana gatoya.
Uwo ni Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, havuga ku basirikare 9 b'intwazangabo z'u Burundi iherutse kwanga ko bajya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Centrafrique. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Abasirikare 9 b'intwazangabo z'u Burundi ONU iherutse kwanga ko bajya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Centrafrique. Abo basirikare bashinjwa guhonyanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza asobanura ko ONU ikorera ku makuru y'abarundi bashaka gusebya igisirikare. Ayisaba gukora amaperereza y'ukuri. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Amakuru yerekeye aba basirikare yatanguye kuvugwa n'ikinyamakuru Ina City kwa 23 ku kwezi kwa 11. Icyo kinyamakuru cyemeza ko cyaronse ikete mu ibanga ONU yandikiye Leta y'u Burundi iyibwira ko abasirikare 9 b'intwazangabo batemerewe kuba mu bikorwa byo kugarukana amahoro ku isi. Abo nabo bagizwe n'umumajoro umwe, abakapiteni indwi n'umuriyeteni umwe. Ayandi makuru yatanzwe mu nyuma ku mbuga ngurukanabumenyi za social media yavuze ko aba basirikare bari basanzwe muri Centrafrique. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa guhohotera agateka kazi na muntu no gufata ku nguvu abakenyezi. Ariko igisirikare cy'u Burundi kimenyesha ko izo ntwazangabo zari mu bimirije kuja mu bikorwa byo kugarukana amahoro mugabo batari bwagende. Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi.
Intwazangabo 9 amazina yabo mu gisirikare cy'u Burundi arahari, kandi izo ntwazangabo nuko zisanzwe ziri ngaha mu gihugu cyacu zose ntizirakoza ikirenge mu gihugu cya Centrafrique n'umunsi n'umwe. Ku byo rero bari banditse ko bagirizwa gushurushuza abafasoni no gukora ayandi mabi muri icyo gihugu, byumvikana yuko atari cyo, atari byo namba na gatoya. Nabo bigeze kwitwarira amashyirahamwe mwamwe hariya, abarundi bamwe bamwe ngo barabigize. Hariho icyeganyo kitarasohoka neza mugaba makuru y'intangamarara ya komisiyo yagiyeho yavuye ngaha mu Burundi bari kumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri icyo gihugu cya Centrafrique kugira ngo batohoze. Barabonye yuko basanze ari ibintu bapfundikanyije kugira ngo bambike ibara ingabo zacu ziriko zikora akazi keza benshi bikugura.
Kornere Baratuza atangazwa no kubona abasirikare bashirwa mu majwi mu gihe atakintu na kimwe bari bwagirizwe muri kahise.
Aba bantu rero nk'uko banditswe ibyo twumvise bavuga bari ngaha mu gihugu bari kubakora akazi kabo. Nta kinyamakuru canke ishirahamwe na rimwe ryigenga ngaha mu mashirahamwe ajeje agateka akazi na muntu canke ayandiye mu twita societe civile yoba aravuga ko ikintu kibi abantu ukora 9 kandi no mu gisirikare aho bakorera bazwi neza yuko bakora akazi kabo gusa. Aba bari ku rutonde rw'abimirije kuzoza kugombora mu gihugu cya Centrafrique batayigira kabiri kuko yararangije ikiringo cyayo, ubu irindiye kugomborwa kugira ngo isubirizwe n'abandi. Iyo imbere rero y'ukugomborwa bararungika amazina y'abazobagombora bose, byumvikana yuko rero hariho uwoba yarabadodobereje abagizi ba nabi ntibavutse murabitse.
Umuvugizi w'igisirikare asaba abone kugira amatohoza y'ukuri.
Sinovuga ko ari ubwa mbere abamama bagwa mu mporero sibake. Byarashitse hariyo abagiye barashikayo baragaruka. Mugabo urabye amadosiye yabo hirya no hino, usanga atana kimwe bagira. Bisa n'ibintu biriko biramenyerwa mugabo atari byiza namba na gatoya. Twibaza yuko nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ifise ibisata bizi gutohoza nka karuhariwe, baba bakwiye gutohoza bakiha umwanya mugabo ibyo ntavyo bakora. Ariko barundi sibo, kuko nabo nyene barabihabwa kandi babihabwa n'abarundi nka twebwe. Umva baza kugurisha bene wabo barahari bakavuga yuko batameze neza. Urumva si umunyamahanga yoca yigora yigorera abarundi ati reka nze gutohoza ndabika aribyo. Bo barafata ingingo kugira ngo bagire bati ntamwakiriye ntaco mpomba, mugabo ndamwakiriye ngasanga nivyo umva yohomba binini, baca bafata rero ivyoroshe.
Igisirikare cy'u Burundi kiribaza igituma bamwe mu basirikare binubwa.
hari abantu bagomba gukoresha ibinabiri begegwa bakanga umwanki irumva agira ngo tuzokuhurira imbere umuzohurira imbere rero nibi bariko baragira kenshi usanga baramukoze kati ngo umufurashi bi akamubwira ati sinshobora kubera umwuga kubera numva ngo ndigihugu ahanini benshi usanga bazirico uzigico naho ntangorane ubuvize igihugu utahamu kandi igihugu kizoguma ari kivyeyi nababwiye kuva mu ntango yuko abamaze kuzira ubusa ari benshi bamwe bamwe murabazi namwe kandi murabazi yuko atacaha barakora atani ingwana atani umuntu bari yica bishi ariko ntikibuza yuko bavuga yuko bagiye mu bafasha kunigaba batazi ningene bigenda ni ikintu cy'umwanya ejo hige ejo ibi ni vyahera hazoboneka kukuraho kuri
abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Centrafrique kuva mu mwaka wa 2014 uburundi bufite ingabo zigera ku 850 bagizwe ni batayimwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze kuri iyi nkuru. Tujya noneho muri komine Murwi y'intara ya Kibitoke mu majyaruguru y'u Burundi aho abanyagihugu bugarijwe n'ubukene bw'ubutaka bwo gushyinguramo ababo bitabye Imana. Inkuru irambuye murayegezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse.
Muganga Anita Munyana ndabaye mwaramutse.
Amahoro neza Diane.
Kaze kandi mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Urakoze cyane kunyakira.
Nkuko mubyumvise turavuga muri rusangi ibijyanye n'isuku ryo ku mubiri. Mwotubwira uko rimeze.
Isuku ryo ku mubiri riraba umubiri wacu wose, ivyo twambara, ukuntu tuba tumeze. Ni ukuvuga hari abantu usanga boga rimwe ku munsi bakaba bibaza ngo birakwiriye. Burya murazi ko umubiri wacu mu byo twirirwamo byose urahema. Ubwoko bw'impuzu twambaye burashobora gutuma tubira icuya cyane gose hama hakavamo umwuka mubi ku mubiri wacu. Icyo gituma bisabwa yuko umuntu yokoga kabiri ku munsi, ni ukuvuga mu gatondo iyo yikanguye abyutse, ni kwiyumvira ko mu ijoro burya umubiri wacu uhema. Kuko hari abantu bikangura mu gatondo akavuga ngo yaroze mu ijoro ukazonya riteye kuduhuzu akiruka mu kazi kiwe ntamenye ko naho baba bikenewe ko yoga neza akiyugumura kugira heme neza mu kanwa asi neza ku mubiri hose no gushika ku mano
hari abantu barara bagize isuku n'ivyo nkuko mubivuze dufate nk'abantu babana n'abantu benshi nko mu rupango bakafise nkaho bogera hamwe bakafise dushimwe bamwe bakarara boze abo nabo ntibashaka kubandanya imirimo yabo mu gatondo ntibabaraye bagize isuku
oya dia kuko narimvuze yuko umubiri uhema
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Cyote z'ijwi rya Amerika mutaba bari hari habayemo hakabazo ka technique tubagezeho noneho ya nkuru yo muri komine Murwi y'intara ya Kibitoki aho abanyagihugu bafite ubutaka bukeya bwo gushyinguramo ababo bitabye Imana. Inkuru ro mugezweho na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Imitumbine ariyo Masha, Mashanga, Mugwi na Manege yo muri zone na komine Mugwi isanga itongo ry'abapfuye rimwe gikanombe. Ivyo biruko mugiye musitanteri wa komine Mugwi Kiza Joseph avuga ko umutumba umwe warukuye kuba wisangiza akaburi. Abanyagihugu bavuga ko na jyone ryuzuye baguma basubiza mu zindi mva.
Irito kubera ko bariko barasubizamwo aho bahambye abantu. Leta ariko ikuturondera ibindi ikarabuka iyo ryimo. None ari igihe basikira ku yindi mva agasanga ko barazura amagufa y'umuntu.
Gihe najayo twagira ngo turiko turimba tugasanga dushikiriye kundi aho imva yamaze kumera nkigira tugaca twimura tukarondera ikindi kibanza.
Tegerezwa kugira uburyo bushoboka bwose tukarondeza aho tushobora kumushingura uyo wundi.
Iyo muri komera rondeza ntibatwara umwanya.
Ego biratwara umwanya ariko kuko aricyo gikorwa tuba twiyemeje turategerezwa kugikora.
Musitaneri wa komine Mugwi Kiza Joseph avuga ko ivyo biva ku bukene komini fise bw'amatongo y'abapfuye. Aha akavuga ko biva kwigwirirana ry'abantu riri muri iyo komine nubwo atabitigiri afise vyingena abantu bagiye biyongera aravuga ko abagabo bo muri iyo komine bakunze kuba bafise umugore arenga umwe abandanya avuga ko ubwo bukene bw'uburi bwageze aho butuma abanyagihugu kwiyumvira ko boza barahamba mu mihani wabo Ciza Joseph abandanya avuga ko icyo kibazo canashikirijwe mu nama bagiranye n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu
hariho inama twakoreshejwe n'umushikiranganji turabaza icyo kibazo kuko twasanze ari kibazo kitari mu ino komine yacu gusa ya mugwi ni kibazo kiri mu ntara nyinshi twaciye rero tubaza bashobora tubwira yuko bidashoboka ko abanyagihugu bo basaba yuko boze barahamba abantu mu mihana yabo narijya babura ahantu babahamba bivanye nuko iyo babahamvye mu mihana yabo ku muntu ashobora guturika bivanye nuko imvura yaguye canke inkukura canke inka zikahonyora yuko umuntu ashobora guturika ikaba intambamye ishobora kuzotuma abantu bagwara ugasanga baragize ibibazo ubu uko bigenda bagenda barasubizamwo aho bahamvye ariko ni kibazo tubona yuko kizohava gitera ingorane mu yindi minsi kuko hazogira igihe aho bahamba hahera
abanyagihugu bo ku mutumba wa Manege ubwo bukene bw'akaburi bavuga ko bubatuma aja guhamba no muri komine Buganda ku mitumba ya Ruhagarika na Gihora ihanurubibe na komine Mugwi igihe bahisemwo guhamba ikanombe naho ku birometero 5 uvuye Manege bavuga ko batororokanya amafaranga bivanye n'uburyo umuntu afise kugira ngo bakote imodoka ibikoreza ikiziga
ni kure gose niyo hagize uwitaba imana dutegerezwa kwegeranya amafaranga tugatanga kumuduga kugira umudushikanire kuko ari kure
none amafaranga mutanga mwama muyafise biraborohera kuyaronka
oya turiyungunganya tukayegeranya ni nkishyira hamwe twashizeho byo kugira ngo dufashanye hagati yacu kumutumba
kuguma twara mu modoka ntabwo harimo gusirimuka
oya so gusirimuka nukwire ari kure
ubukene bw'amatongo y'abapfuye bwahimugwi bushobora no kuzoba intandaro
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanone mutubabarire ibibazo bya technique birakomeje tubibutsa ariko ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 94 n'ibice bitatu mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 turimo kubagezaho rero amakuru yerekeye u Burundi mu kanya turabagezaho ikiganiro Ntorere Kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza mushikizwa na studio Ijambo kwijwi rya America Jerome Nyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugwezi mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini turi ibukavu muri Republika ya na Demokarasi ya Kongo aho turi kumwe n'abatumire batatu reka mbere ndabasabe bidondore
jewe nitwa Denis Habonimana nkaba ndi umunyamabanga nshingwa bikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi
urakoze bidondore nawe mufaso
murakoze je nitwa Nzoyisaba Urida nkaba ndi umuhuza muri Burundi mu ntara ya Makamba komine Kibago nigishijwe mva mu gwego rwa Sentebe
Ubundi turi kumwe na nyine yidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa ku mugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Urakoze cyane kare tuduge ku ijambo mpere ku mushinga na Edeni aha ko muri Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mwasa n'abari mu ikoraniro umwari mu biki
turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu matati ya matongo mu bihugu u Burundi u Rwanda na n'intara za Kivu ya ruguru n'yepfo
ni twovuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande
ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe abaserukira Sentebe n'abaserukira amashira hamwe yigenga
urakoze reka nsubire rero kwa Damiano Macumi uvuze uti uri umunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganyo ry'amatongo mu Burundi mbega none wewe ngaha muri nokoranye wari waje kabuki
muri nokoraniro nari naherekeje aba bahuza mu bibazo by'amatongo ariko na jewe nari naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya
Reka nsubire kwa wa mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi CNTB nawe akari umugwi ugiye gutatura matati y'amatongo n'ayandi matongo mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabumaze gutatura
ego cyane harabumaze gutatura nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi ndaba baranyumvira hanyuma hariho nabandi bamatongo twarabumvirije turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza hanyuma baratwumvira bigenda neza bonye nubwabo bari yumvikanira hanyuma gushika ubu namahoro
ino muri Kongo hari icyo kuyeyo
ego cyane nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hijya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda twarumvise ko hariho abunzi hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi hari kindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje murakoze
mushinga na Edeni wari yaserukiye gwe kwa bashinga na hano muri rino koraniro mpuzo bihugu hari ico haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga na
ku ruhande rw'abashinga ntahe gaseke nini nazanye ni ingene abashinga ntahe mu Burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati iyo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane icyo nari naje ndabatekereye nuko wereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana
ubumva abashinga ntahe nta agira ati nabagabo gusa harimo nabagore bari muri nokoraniro
mu bashinga ntahe hari habagabo batiwe n'abagore batiwe abagore batiwe nabashinga ntahe ariko babita abafasoni mugo bose nabashinga ntahe haje abashinga ntahe rero babagabo n'abashinga ntahe babagore aribo bafasoni
kuva ku rwego rw'abashinga ntahe ndakumira abakenyetse
ku rwego rw'abashinga ntahe ntushobora gukumira namba kuko umushinga ntahe ibanga ry'ubushinga ntahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga umutima afise ubutungane afise umuntu w'intungane abo umugabo cyangwa umugore kuko ukuri nti kugira igitsina ukwihangana nti kugira itsina ukwitanga nti kugira igitsina
mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati cyane cyane ya matati y'amatongo mwavuze ntimuseka ni mitwe n'izindi nzego cyangwa abato
oya ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu turagerageza kumvikana hari aho bigorana gato y'umugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu
none mu bisanzwe imanza z'amatongo ntizijya mu masentare murabuza abantu kwitura amasentare rero
ntitubabuza ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntahe
bakabumviriza bakabumvikanisha bakanywanisha
mushinga ntaye macumi damiano userukire ugwego gwa leta wari muri rino koraniro mpuzo bihugu mbega mu mategeko atunganya matongo mu Burundi iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza
Nkuko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi muri iyi nama rero twarimwo ibukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu Burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cyane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara kunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira
izi nzego z'abahuza ziko ziravuka bicimwe izi nyigisho baronga nkimibaza ko dishobora kono ni gikorwa cinzego za leta muri ico gikorwa
oya nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'ivy'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa ugwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo
mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bo muri izo nzego nshasha ziriko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu umwebwe nko ku ruhande rwa leta haraho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende
mu gihe bene amatongo atanu agifise akariganga muhogo bikagaragara yuko atanu umwe acidoga iryo tongo giwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo gwemewe n'amategeko kuko amatati abahari abayamaze gutoregwa umuti
mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye irakumira hari nabone amwe ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni twovuga ko baseruka
baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyuma ibintu bikagenda neza
ko mwari mu ikoraniro hari uturorero twaho abakenyizi bo baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka
ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabafasha bigenda neza barakorera kucyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo kuko hari wahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cane cane abakenyezi hanyuma wahungutse araronka itongo hanyuma n'umusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
mushinga ntaye deninzo habona imana hari intambamye ubona nk'imwe canke zibiri yo bikibangamira igikorwa cizi nzego z'abahuza nshasha ziko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka mbo intambamye zoboneka nuko bishobora kuba bitorohera nko guca kuraba abatase kuko no gushika aho batatiye kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyane bagakenera uburyo bwo kuja baravugana hagati yabo kurazi ubuye ibikorwa byo bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni mutuntu duto duto ariko nibaza ko atantama myizi ikomeye ziriho
ari cyo mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izinzego ziko zira z'abahuza ziko ziravuka
oya izinzego nibaza yuko ico twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura ataco binona
aya mashyirahamwe nka search for common ground uri dawe yasabiki wewe kugira ngo gikorwa cy'umuhuza gitere imbere
ico no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano amareta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere.
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda ubwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izinzego z'abahuza na cane cane ko hari migwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifise intumbero amico no saba mashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashinga ntahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa CNTB rwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane zingwano Burundi bwagiye buracamo
urakoze cyane ni kuri ako kamo turangirije ko kino kiganiro Ntorere Kazoza kikaba cyariko gisamiranira ibukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo atwari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni Nzohabona Imana nkabanda gushimiye kuba witabye kino kiganiro
naje ndagushimiye kubona wampayijambo
ufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
murakoze nanje ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
ubu nishimiye ni Damiano Macumi ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
murakoze namwe kuba mwadutumiye muri kino kiganiro
abandi nishimiye ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago Ntorere Kazoza cha studio ijambo gica kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
icyo kiganiro rero Ntorere Kazoza cya studio ijambo nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nkabashimiye cyane Jerome Niyonzima n'abagenzi be ba studio ijambo baduteguriye icyo kiganiro mukanya rero mwakomeje kumva tugira ibibazo bya technique mwariko nizeye ko mwakomeje kutwihanganira mukagumana natwe mukanya twari muri mu gisagara cya Bujumbura aho twavugaga ku basirikare b'u Burundi bangiwe kujya muri Centrafrica kukomeza ibikorwa byo kubungabunga umutekano twari mu ntara ya Cibitoki aho abanyagihugu bafite ikibazo cy'amatongo yo gushyinguramo ababo bitabye Imana bakaba bagomba gukora ibirometero bigeze muri bitanu kugira ngo babone aho bashyingura imirambo y'ababo bitabye Imana twababwira kandi ko hari indi nkuru tuza kubagezaho mu kanya kaza kuza mu ntara ya Rumonge ni mu gisagara cya Rumonge aho igipolisi n'abayobozi baho baregwa kuba baseta ibirenge mu gushakisha abashyize ibimenyetso by'umusaraba ku mazu yabo uyoboye igipolisi muri iyo ntara ya Rumonge akamenyesha ko amatohoza akomeje akabakomeje gukorwa rero kandi avuga ko n'abantu babikoze bitazatinda ngo bafatwe kandi babibazwe iyo nkuru rero nimwe muzo tuza kubagezaho mu biganiro byacu bitaha Tubibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu, aho ni I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Nshuti rero mwese mwakomeje kudutega amatwi, aha niho ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurije. Nkabashimira ku buhanga bw'ibyuma Engineer Tian Wang afatanije na Fatuma Karala Animasi badufashe kubagezaho ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankuse. Mwizina rya bagenzi banjye bose mbashimiye ko mwateza amatwi. Mbifurije kandi ibihe byiza, mukomeza kumva radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.